mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Babwira abanyabuyenzi dufate ku itariki 30 tubaho kwezi zo ku 11, icyo kiringo cyo gukora amayepave kizobe kirangiye itariki imwe zo ku 12, no kuvuga yuko amategeko azoca akora.
Uwo ni Fredy Mbonimpa warongoye igisagara cya Bujumbura mu Burundi, atanga itariki ntarengwa ku byerekeye gusukura umujyi hakurwa imodoka zishaje.
Nibwo buzima tubayeho imyaka n'imyaka, nibwo buzima butunze imiryango yacu. Hanyuma rero ikindi kimwe dushobora kuvuga ko ugomba kwimukira muri etaje utaratangwa na fondasiyo. Ubisanzwe bari bakwiye kuduteguza.
Wowe ni umwe mu bakorera umwuga wo gusanasana imodoka zishaje muri uwo mujyi wa Bujumbura muri zone Buyenzi, avuga ko icyemezo cy'ubuyobozi bw'umujyi batacyakiriye neza, bakaba badahumurizwa, bavuga ko cyafashwe huti huti. Iyo nkuru nari mbabwiye mu kanya turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye, ariko duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yatangiye ku munsi wa kane w'iki cyumweru hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo zikekwaho kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi yakomeje muri lokalite ya Rukobero muri grupo ya Kigoma, teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko nari mbabwiye, inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Kuri wa gatandatu, nkuko amakuru ava mu gisirikare cya Kongo n'abaturage baturiye muri grupo ya Kigoma abyemeza, avuga yuko imirwano hagati y'inyeshyamba za Red Tabara n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi yakomereje Butumba na Rukobero mu misozi yegereye centre yo muri Sange. Ijwi rya Amerika ryagerageje gushaka ibyaba byononekaye muri iyi mirwano, ntibyadushobokera kuko muri utu duce twa Butumba na Rukobero ahabereye imirwano yo kuri uyu wa gatandatu ari uduce tugoye kugeramo, kandi n'amatelefone twagerageje guterefona y'abantu batuye yanze kunyuramo kubera ikibazo cya rezo. Cyakoza ku munsi w'ejo, abaturage batuye lokalite ya Muhanga Mashuba batubwiye yuko babonye inkomere zigera kuri 6 zari zikorewe n'ingabo zikekwa kuba zaravuye i Burundi. Ndetse n'uyu munsi mu gitondo, bamwe mu baturage nabo twavuganye bavuga yuko hari umurambo batoye i Muhanga. Gushika ubu igisirikare cy'u Burundi nticyemeza ko ari abasirikare cyohereje ku butaka bwa Kongo, kuko umwe mu basirikare bakuru wo muri Kongo yabibwiye ijwi rya Amerika, gusa nta majwi twafashe kuko atari mu rwego rushinzwe kumenyesha amakuru. Kuva imirwano yatangira ku wa kane ahitwa mu Buzuke no kuri Kageregere, abaturage benshi baturiye imihana ya Muhanga, Kitigagwa, Gitabo, Birindiro, Mugono ndetse na Gatwaro bari bahunze, batangiye kugaruka mu mihana yabo nyuma y'aho Red Tabara yirukana ingabo zikekwa kuba zaravuye i Burundi muri lokalite ya Muhanga na Gahororo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo, urakoze kuri iyi nkuru. Tunyarukiye noneho mu Burundi, aho urongoye igisagara cya Bujumbura yaraye asabye abasanasana amamodoka mu mabarabara muri zone ya Buyenzi kuba bakuye imodoka zishaje mu mihanda yako gace k'igisagara cya Bujumbura. Uwo mutegetsi yigereye muri zone, iyo zone ivugwa ya Buyenzi, ejo kwa gatanu avuga ko ibikorwa byabo bakanisha ibimodoka biteza umutekano muke mu mihanda. Inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu Vedas Evariste Nzikobanyanga.
Munama n'abaserukira abandi muri zone ya Buyenzi warongoye igisagara cya Bujumbura avuga ko mu ntumbero yo kugarukira isuku n'umutekano muri iyo zone hari ikigiye gukorwa inyuma y'ikiringo cy'ukwezi. Icya mbere ni ugukura ibiduga bishaje mu mabarabara yo muri iyo zone yabaye haraheze imyaka myinshi inganda zo gusanasanirwamo imodokari garaje mu Gifaransa.
Mu Buyenzi twabuze yuko yanabisabye urongoye igipolisi kijejwe imiduga urujya n'uruza. Tubabwire abanyabuyenzi dufate ku itariki 30 tubaho kwezi gukwiye zo ku 11, icyo kiringo cyo gukora ama epave kizobe kirangiye itariki imwe z'12 no kuvuga yuko amategeko azoca akora
hari kindi Fridimo Nima arongo igisagara cha Bujumbura saba abicishije ku burongoye zone Buyenzi
kijanye n'ijya miduga ivyo byo rero nitubaha ikiringo cyo zone ipange ukoresha amanama ku buryo kunzwiza baje bose babizi kugira bamenye ku muduga uhejeje gukogwa utakozwe uja mu rupango wewe n'uduhe ikiringo kubona uza wamaze kubakoresha inama abajeje amagaraje kugira uboreti indwi imwe je birangwiye
abakorera umwuga wo gusanasana imodokari zifise ibibazo mu mabarabara yo muri iyo zone iri mu burengero bw'igisagara cha Bujumbura bakira nabi iyo ngingo y'iyo ntongozi ya meri bayita ingingo gihuti huti
ni we mukuru w'igisagara twebwe ntiduhumuriza kubera ni bwo buzima tubayeho imyaka n'imyaka ni bwo buzima butunze imiryango yacu hanyuma rero ikindi kimwe dushobora kuvuga ko ugomba kwimukira muri etage utaratangwa na fondasiyo ubisanzwe bari bakwiye kuduteguza bakavuga bati guhera uno munsi gushika ku munsi kanaka cyangwa ku mwaka kanaka mu gisagara cya Bujumbura ahitwa mu Buyenzi imodoka nzosubire kuhakorera
twebwe ico tubona ko ubuzima buzaba buhagaze kuko niho twisuma kugira ngo turondere rasio y'abana y'imiryango yacu kandi tubone uburyo twigisha abana n'ibindi gucyo umutundi tukaga umuntu ashoboye gukora rero tukabona uko ubuzima buzo wabuhagaze kuri byose
siri ya mbere abo bafundi b'imodokari bo muri zone Buyenzi basabwa kuja gukorera handi bavuga ko bibuka ko kuri leta mfata kibanza ya Buyoya na Ndayizeye babisabwe ariko barindiriye ko bija mu ngiro amaso agahera mu nzira
turazi yuko mnuwaru ziheze tuvuwe kugie cha uyo ya alia wa mashira hamwe yao mekanisi honga Buyenzi batele ya maera kugiangu walongi kiwanza bakoera hamwe akucho kiwanza kubawa waru nze bada ya taanze ikiwanza nibawa kiwaye urumba kushikubu nile vyate ikiwazu
tuwebge nubu tuwara ziumbi isa ivuga kuva guhera kuri Buyoya na domisie bavuga yuko hari kiwanza wate guri ya wa mekanisi yangu hari ya kuliko tebo tuwara lindiriye kugeza no musi ni turabona nituuzi rero ngo inyishu yabyo bizogenda gute waranize tuzi ico kibanza ngo cavuye cegukira nde kugeza n'uyu munsi
kubijanye nuko basabwa ko bashira amagaraje mu mpango imodokari nizisubire guhagarikwa mu mabarabara abo bafundi bo mu Buyenzi bavuga ko atabibanza bikwiye biri muri izo mpango bagasaba Fredimbo Nima kubereka ahandi bokorera
bukuru gisagara tusaba yuko imbere yuko afata ingingo iyo bitegura akishira mu ruhande rwacu kwanza twibwa nyagihugu kubera niko gaza katubeshejeho bakatutegurira ikibanza tuzokoreramo kubera wiweje kuva kuri kujya 2025 gushika kujya mbere ugaharura abantu bahakorera n'amakaritie bavamo n'abantu benshi cyane ubimbi cyangwa myinshi cyane yuko ubuzima bwo guca buhagarara nibategurira handi hantu bashobora kusimurira twebwe ukoresha izo dufasha niko tuzozakira
cyo dusaba rero gikuru nibaturonderera aho badushira hanyuma batubwire ibitugire ngatwo hanyuma kugira ibintu bigenda neza
warunguye igisagara cya Bujumbura avuga ko agiye gushirwa mu ngiro ivyo bitakunze kuri leta mfata kibanza Fredimbo Nima aherekejwe n'abajejwe intwaro n'umutekano ku mugwa mukuru w'u Burundi bahereye mu Buyenzi bishikiye no mu buraruko bw'igisagara aho naho bahagaritse bamwe mu badandaza umubiri bita bamaraya bagera kuri 50 basesa n'inzoga zitemewe n'amategeko abo bategetsi bavuga ko navyo biri mu bihungabanya amahoro n'umutekano Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nka urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu Burundi tujye mu Rwanda itariki ya 2 ukwezi kwa 11 ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru umunyamabanga mukuru wa ONU yahamagariye ibihugu guha abanyamakuru ubwisanzure no kubarinda ibi bitambika imbere mu kazi kabo mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana uri mu Rwanda yaduteguriye inkuru ikurikira
kuri uyu munsi mpuzamahanga wo gushyira iherezo ku kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru umuryango w'abibumbye uramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamakuru hirya no hino ku isi ONU iravuga ko hagati ya 2016 na 2017 hapfuye abanyamakuru basaye 1000 bazira umwuga bakora wo gutara no kumenyesha rubanda makuru ONU ivuga ko 9 in 10 bica abanyamakuru batabiryozwa kandi ko kudahana bitiza umurindi ubwicanyi bukarushaho gukaza umurego amategeko n'ubutabera bigahonyangwa mu butumwa yatanze kuri uyu munsi utamaze igihe kinini wizihizwa umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko abanyamakuru b'igitsina gore bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa atari ukubera inkuru batangaza gusa ahubwo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Muri uno mwaka honyine hishwe abanyamakuru 88 abandi ibihumbi byinshi baribatiwe baterwa ubwoba bafungirwa ibyaha bihimbano kandi ntibaciriwe imanza. Ibi rwose bikojeje isoni, ntibikwiye kuba agashya mu gisanzwe. Iyo abanyamakuru bibasiwe, ingaruka zigera kuri sosiyete yose uko yakabaye. Antonio Guterres yavuze ko atewe impungenge no kwibasira abanyamakuru bikomeje kwiyongera kimwe n'ingeso yo kudahana. Ahamagarira za guverinoma n'umuryango mpuzamahanga gushingira abanyamakuru no kubaha uburyo bukeneye ngo bakore akazi kabo nta nkomyi. Kuri uyu munsi, ndashimira cyane abanyamakuru bakora akazi kabo umunsi ku wundi, batitaye ku iterabwoba n'amananiza bashyirwaho. Akazi bakora n'akakozwe na bagenzi babo bishwe, bitwibutsa ko ukuri kutigera gupfa. Ni nako bikwiye kuba ku bushake bwacu bwo gusigasira ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo. Gutangaza inkuru si icyaha. Duhagurukire hamwe turengere abanyamakuru, ukuri n'ubutabera. Umuryango Journaliste yandanje urengera abanyamakuru bari mu kaga, uramagana ingeso yo kudahana ni ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango wasohoye raporo y'uyu mwaka ku buryo bw'isanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bihagaze muri Kongo, wahawe inyitigiri iti igitutu ku banyamakuru n'itangazamakuru, amatora mu rusobe rw'ingorane. Umuryango Journaliste Andanje cyangwa JED mu mpine uvuga ko umunsi ku wundi abanyamakuru bahora biteze gupfa cyangwa gufungwa bazira akazi kabo ko gutangaza amakuru. JED ivuga ko muri uno mwaka urubuga rw'itangazamakuru muri Kongo rutateye intambwe kandi ko nta ngamba zigeze zifatwa haba iza politike cyangwa mu buryo bw'amategeko arengera abanyamakuru, bituma umubare w'abanyamakuru n'ibitangazamakuru byibasirwa gukomeza kuba hejuru. JED ivuga ko kuva uyu mwaka watangira uburenganzira bwo gutanga amakuru no kuyahabwa bwahonyanzwe inshuro zigera ku 121 nk'uko byagenze mu mwaka ushize. JED barura abanyamakuru 54 bafunzwe bazira umwuga wabo, bamwe bakamaramo amasaha ari munsi ya 48 abandi bakayarenza. Ibitangazamakuru byashyizweho igitutu inshuro 37 n'abategetsi b'abanyapolitike cyangwa mu nzego z'umutekano, mu gihe abanyamakuru 30 bahutajwe mu buryo buziguye cyangwa butaziguye bakora akazi kabo, cyane cyane bakurikiranaga imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Raporo yakozwe n'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Without Borders, mu mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka yerekana ko abanyamakuru 47 aribo bari bamaze kwicwa, bakaba biganje mu bihugu bya Afghanistan, Yemen, Syria na Mexique. Muri rusange ibihugu byo ku mugabane wa Afurika ntabwo biza mu by'imbere ku rutonde rwakozwe n'abanyamakuru batagira umupaka rw'uko ibihugu bikurikirana mu guha ubwisanzure itangazamakuru. Ikiza hafi kuri uru rutonde ni Ghana ku mwanya wa 23, naho ibihugu byo mu karere bisa nk'ibiri ku myanya yegeranye. Tanzania iza ku mwanya wa 93, naho Kenya ikaza ku mwanya wa 96, Uganda ikaza ku mwanya wa 117, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ari 154, u Rwanda rukaba rwi 156, u Burundi buza ku mwanya wa 159, naho Korea ya Ruguru ikaza ku mwanya wa 180, ari nawo wa nyuma. Nakwibutsa ko uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ibyaha bikorerwa abanyamakuru watangiye kwizihizwa ku itariki 2 mu kwezi kwa 11 mu 2013, nko kuzirikana urupfu rw'abanyamakuru babiri b'Abafaransa biciwe muri Mali, Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku Gare d'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 545 293 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Murumva rero radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika. kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Nakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ndabikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga no munsi tukatugiye kuyaga kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu kwigenekerezo rya 2025 kwezi kw'icumi umuhuza Benjamin William Mkapa yaruguruye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi yarushe muri Tanzania yamara rero yabareta wa umugambwe CNDD FDD uri kwisonga y'ubutegetsi ntibitavye ivyo biganiro akaba mbere n'iyindi migambwe yahavuye ititaba ubutumire bw'umuhuza muri icyo cyicaro cya gatanu cy'ibiganiro cyari cyiswe icyanyuma cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze umufasha w'umuhuza w'abarundi yaremeje yuko atako atari yagize ngo yorohereze leta ishobore kwitaba ibyo biganiro arongera ati leta yahavuye isaba amananiza ntari gushobora gukorera ko ku ruhande rwa leta yahavuye imenyesha yuko ibizova muri ibyo biganiro by'icyicaro cya gatanu atana kimwe bimaze kubwahita zonavyemera igatangaza yuko bitari gukunda yuko iza mu biganiro hanze y'igihugu mu gihe ukwezi kw'icumi ari ukwezi ko kugandarira injungu za demokarasi no kwikukira ku Burundi Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore umuhuza ati ntacyo ntakoze mu gutumira abo bose begwa n'ibiganiro mbere n'abaserukira amashyirahamwe yigenga barahawe ijambo barahanuzwa nubwo bunyine bwa bene ayo mashyirahamwe nabo bagumye basaba yuko botumirwa mu biganiro nyezina aho kuba abahanuzwa jambo gusa muri make rero harabaye kudahuza ku biganiro by'icyicaro cya gatanu cyari cyiswe icyanyuma aha rero umuntu yo kwibaza n'ibibazo bitari bike kubona leta y'u Burundi titavye ibyo biganiro byo babihabwa insiguriye mbega uko gusiba kwa leta mu biganiro hari ingaruka bishobora kugira kuri kazoza k'ibiganiro ibyo biganiro byaba bigiye gutahukanwa mu Burundi cyangwa bigiye kuzimangana burundu kubona mu bari batumiwe muri ibyo biganiro harimo abahoze batwara Burundi byoba hari icyo byonona ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rw'iyindi migambwe none umuhuza iyo bagiye gukora iki kugira ngo ashimishe abigwa n'ibiganiro bose ivyo ni bimwe mu byo tugiye gushyirya nyine muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'abatumire batatu honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabana Frodif honorable mwaramutse
mwaramutse neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagenzi banje turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose
nakoze ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi ni umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye ucinga naye Nibizi mwaramutse
nanje ndaramukije bagenzi anje ndamutse ariko atumiza bose kandi mwakoze kudutumira
urakoze nawe turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana ni umukuru w'ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ucinga naye Ndikumana mwaramutse
mwaramutse kandi twashimye ko namwadutumye ngo tuze gusangira ikiyago
mu gutangura mbere umugambwe Sabanya Frodebu umuhuza w'abarundi yaruguriye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro kandi Sabanya Frodebu yaritavye ubutumire mugabo mukita ubutumire leta n'umugambwe uri kwisonga by'ubutegetsi batabwitaze ku bwanyu isiba rya leta muri hiseguriye
ego twebwe muri Sabanya Frodebu twaritavye ubutumire kuko mu ntumero zacu turashira imbere kuji inama n'ingingo ihavutse ikibazo dushira imbere kukiganira kugira ngo dutore umuti Rero Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015 harabayeho ikibazo cha politiki gikomeye cyane aho habaye kwanka amasezerano ya Arusha n'ibiza nshingo byakomotseko. Rero biciye mu kiringo cha gatatu cyaje kandi amasezerano atakemera hacya inkurikizi nyinshi. Rero Abarundi hagati yabo ntibashoboye kugira ngo bumvikane bashobore gutora umuti akarere gakaba ati nikanda bumvikanishe kugira ntore umuti bace bashyiraho n'umugwi imbere ufasha ari ugizwe n'umuhuza mukuru n'umufasha wiwe. Rero twarashimye kubona bari badutumiye ariko kubona leta n'umugambwe uri ku butegetsi batashye kwitaje iyo sango muri Frode butwebwe tuvuga ko dufise akababaro byaratubabaje kuko itariki 21 yarimo mu bigihe twari kuba turi hariya yarushe nacyo turi n'ubasa dukubita iki 21 yobo ico baturi yarushe kandi na leta twarashimye ko yari yabisabye iti iyo tariki 21 ni mureke mushire mwunguruze kandi turashimye ko batwumvirije baravuga bati ego nibyo kugera bandana rubanza rukomeye cyane reka dushire ku tariki 2019 haki haza rero ibi bindi bikurikira ngo hari ikigandango hari ikigandaro hariho ngo cy'ukwezi kose ibi bintu twabyumvise cyo ariko bavuze ibiganiro none wibaza ko iminsi yari iheze umunsi tariki ya 21 twese turayubahiriza kandi n'igihugu kirafata ingingo zose zikomeye cyane kugira ngo uwo munsi urwanda rugende neza kandi niko byaba byagenze ni byiza cyane ariko ibyo ikigandaro cy'ukwezi twabyumvise ejo
ariko mwe mwateza kuvyumva kurusha abandi bose ariko kugandarira
ndatega hariho ikintu itegeko ega bica mu itegeko none hari itegeko wewe uzi iyi saha hariho decret yabaye sije ko hariho ikigandaro kizoba ukwezi kose
byumvikana rero kubona leta yarasize
icyo bafatiye icyo si icyo kuko yaracyahura gikogwa twari kubyumva ariko gikozwe umuko kwezi gusa kuri izo tariki gusa tubona ko ari ikintu bashatse kwitwaza ikindi bitwaje ega si iki gusa bitwaje ngo ntibange bashaka urutonde rw'abantu ngo bateze kuba batumiwe hariya icyo habyutse ikibazo hagatera gatura abantu bahuza abantu barafise ububasha bwo kumenya bari kubarabaza abantu abo batumira bakomakomeye mwicyo kibazo biri mu buhinga bafise urumva rero nuvuga ngo ntumvise ngo umugo ruto
ariko kumenya abo muganira navyo ntibikenewe uzi kugenda kuganira utazi abo muganira ngo
babise mbega ubutinya ndi ubu ufise icyo utinya
nsimbiye muri Stavane Frodebu nyakuri gira bigenda ndaye Frodebu yindi yari tavye akamo
Frodebu ni imwe ibazuga ku Frodebu yindi Frodebu ni umugambo ndede yashizeho n'umugambo Stavane Frodebu
umugambo Stavane Frodebu wari tavye akamo kumuhuza umugambo Stavane Frodebu nyakuri gira bigenda ndaye kubera iki mugabiza akamo kumuhuza
ubwa mbere nago amazo mishe ko atumiza ko twebwe umugambo Stavane Frodebu nyakuri gira bigenda ndaye maze kurengera intambara y'amazina utuko twiyumvira ico shobora gufasha abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere muri demokarasi mu byerekeye iterambere hanyuma ngarutse ku kibazo mwari mutubajije nivyo twe twarose ubutumire bwo butumire bwavuga tuzo kwitaba ibiganiro bitaka 19 guca ku itariki 2024 urumva yuko hari mu itariki ya 2021 dusanzwe twibuka igandago y'icungwa ya demokarasi nyakwigenda na Demirikyo twikwe n'iri migambwe turasaba yuko iyo tariki yo kwigizwa inyuma mugabo icatutangaje ubwa mbere nuko uko iyo tariki yigijwe inyuma ari ibintu twebwe tutanashimye kuko kwari badutumira twandikira zari kuba byiza ko mu kuyigiza inyuma batwandikira baratubwira bati iya tariki yahindutse ubizoba ku itariki izi n'izi n'izi mugabo twumvise bivugwa mu makuru mbere twavyumve ngaho ya diwanyu yuko umufasha w'umuhuza makoca tembere yanditse twita iva kwiganiro byahindutse tukira duti mbega imigambi mu Burundi n'abandi batumire basigamiyeshwa ibiganiro bizoba biciye mu twita canke barandika kigwa nk'uko amategeko abitekanya ubwa kabiri zose kuba ku biganiro vyigijwe inyuma twe twasabye duti n'imbere yuko vyigizwe inyuma twe twabisabye ibiganiro ko ari vya nyuma biza ko tubitegura neza katutegure neza ari ibibazo bibiri tuzakomeza kumenya ubwa mbere mbega ko tugiye kuganira tuzoganira nande ubwa badukeneye bose ko twumvikana bigahera niho zabari cekezo cyane twa dufise ikado cha kabiri twabonye ko batubwiye yuko bimwe mu bindi bizokwigwa hari mpapuro gwiza rw'amatora imwe akamera 2020 ninge na makungu yoherekeza amatora mu Burundi ivyo bindi bitavuzwe n'ivyaye ko twaba tugenda twiteguye neza ibiganiro koko bikabizanyima kuko dukeneye ko tuva mu biganiro tukategura amatora zose byaheze twararindiye rero kugeza ku itariki ya 23 twari kugenda dusanga riturishurwa ku izo twabajije tudufatiye ko tubanza kubangira gatoya kiyatora biko abambere bashika tumenye baje bari bwa mbere tumenye kumwe nibivuga ko bizokwigwa twitegure neza hama natwagugena hace nk'imiso cyangwa itatu mu gatugende twiteguye neza
narabo mwatinya muvuga mutabo duhuriye
ngo nta numwe twatinya mugabo kubamenya zari kudufasha kumenya ingene twitegura nta numwe twashaka gutinya kuko nta nayo ariko ari umunyamahanga ntawe zari kudutera nayo ariko ari umuntu yatwica abantu twari kuganira n'ibisanzwe mugatwe dukeneye menya abantu tugiye tubara
ari prode bunya kuri mwaratinya ko musanga yo minanija
minanija atoze gura keshi ndushaka kumutinya na gatoya kuko izo byose uno munsi nimba kwikyanwa n'ubutungane kuko tuzumva bivugwa muri parke tumuzi nk'umurundi niyo ibibazo afitaniye n'ubutungane zahera twa akaza mu Burundi nta kibazo na kibazo dutera cyakaza nk'uje kwita ubutungane naho nyene nta ngorane urumva rero twaze kubona yuko tukirindirwa tumenye neza baje twitegure neza ibyo biganiro za twumva ku itariki ya 23 leta imenyesha itazogenda cyo twatse none ko ituze iby'amatora ari leta yategura ibyo dushikiriza byose esose politike leta igaranisa ibyereke ingene amademambure ya sena jaho ibyo byose leta ibisemwo uruhara ibyereke ingene amatora atunganywa byose ni leta ishyira mu ngiro none ku itariyo tuza kubwirane ibyo dukeneye ko bikogwa
banze simbire ku ruhande rw'amashyirahamwe adahanga ibyicaro bya politiki Faustin Ndikumana urongoye aseme mwaragiye mwitaba akaba k'umuhuza kubona leta igitabye ibiganiro mwebwe mu biziguriye
ubwa mbere twe twaravyitabye ko twari twatumiwe batubwira ati nimuze muhanure mudufashe mutwereke ingene twovyifatamo ibibazo nyamukuru inyishu bifise mbere twe haraje mu nakantu kameze nk'ako buhinga kugira abariko baroroshe ivyo biganiro baronke ivyo bafatirako mu gushora kumenya ibintu n'ibindi ivyo reka ari twaragiye turabikora kuko twarumva yuko duhamagariwe gufasha igihugu ariko ico ndiko ndabona muri ibi nuko niko ndabona yuko ahubwo jenco novuga abanyepolitiki b'abarundi novuga ko yuko bari ko bari bagashabara mbega icerekana cy'igihugu kintu kigandaro ni giki none abantu baretse kuko ni giki cerekana cy'igihugu kimugana an indicateur y'igihugu kintu kigandaro ni iki ubujaho ubujaho mu Burundi gatembe iki indicateur ko
ubona n'amabendera
n'icuragira mu Burundi amabendera mu bisanzu mu kigandaro aza amberne nico cyonye ne kikwereka igihugu kiri mu kigandaro none leta ari cyari vuga tuti ubu rero amadarapo mu yaduze mu yageze hagati na hagati ngura turi mu kigandaro
icyo kintu cy'igandaro nta kiriho rero
none utashize amadarapo niyo indikatori uko si umurimi yagiye kurima we ni kuri radiyo
reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abandi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kiganiro
murakoze kandi tukama twita kugira duterere igihugu
murakoze ndagushimire nawe honorable Fenyasi Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kitaba kino biganiye
nanyu mwakoze cyane twabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bugira buhuza abarundi buto debukigwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu ni hiri
urakoze ndagushimiye nawe Kefa nibizi nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba
nanje nabashimiye namwe dutumiye tuzobitaba
ngimubanirwe mu banyu no mu vyanyu nabutaha
Kwa Nyaburunga.
Charikira meshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Shuti mwakomeje kudukurikira icyo kiganiro kwa Nyaburunga nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mwanya. Kabamboneho akanya ko kubashimira mwese kwa mwaduteze amatwi kandi nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma engineer Agina Utku na Fatuma Karala Arimasi hamwe na Geoffrey Mutagoma. Kuri mikoro rero yari Eugenia Mukavusi. Ndifurije mwese ibihe byiza, mwumve ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.